mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamire na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri sita 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro byo mu mwanya ikaze mwese incuti bakunze.
Umurupangi wacu nyine baratwibye kubera uko kuntu baba hatabona nkubaraheruka kugaruka mu gikoni buba isafari igira kabiri barigeze kuza bariba mu gikoni batwara inkoko zose zari zihari n'ubu kandi barongeye kugaruka.
Uyu ni umwe mu bapfasoni baba mu ntara ya Kayanza mu gihugu cy'u Burundi. Aha avuga yuko ubusuma bwabaye indanse inyuma y'uko bamaze indwi zibiri batagira amatara. Iyo nkuru cyo kimwe niyerekeye icibutso c'abantu bakorewe ihonyabwoko mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri mu gihugu cy'u Burundi kiriko kiratera ingorane. Turayigaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu. Ako mbanze ndabwire muri make ko abanyagihugu baharugwa amajana ejo ku munsi wa mbere bihereje amabarabara yo ku murwa mukuru wa Liberia Monrovia basaba leta gutanguza amatohoza ku irengero ry'amamiliyoni y'amadolari yazimiye acinjira igihugu. Umushikiranganji wa Liberia wo kumenyesha amakuru Eugene Nagbe yashivuze ko mu ndwi iheze ayo mafaranga ashika imiliyoni ijana z'amadolari mu Manyamerika yakoreshejwe n'ibanki nkuru y'igihugu mu bihugu by'Ubushinwa n'Ubusuwisi yabuze irengero agishika ku bivuko bibiri bikomeye by'ibihugu hagati ukwezi kwa 11 ko mu 2017 n'ukwezi kwa 8 mu 2018 nyene abantu 15 barabujijwe gusohoka hanze y'igihugu. Muri bo harimo Charles Sirleaf umuhungu wahoze ari umukuru w'igihugu n'icegera c'umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu wo kuri ino leta ya George Weah. Leta ya Liberia yasavye leta zumwe za Amerika ndetse n'ikigega mpuzamakungu FMI bwafasha kurondera ayo mafaranga yagiye. Abategetsi ba Nigeria batangaje kuri uno wa mbere ko bariko bararondera abantu 12 banyurujwe bari mu bwato bw'abasuwisi mu mpera zindwi irangiye. Ubwo bwato MV Glarus bwatewe ku munsi wa gatandatu hafi y'igisagara kirimo ikivuko cya Antwerp uva ku murwa mukuru Lagos. Kompanyi Masol Shipping ubwo bwato bwegukira yavuze ko abari muri bwo bose bari 19. Iyo kompanyi ariko yasiguye ko itazovuga amazina hamwe n'ubwenegihugu bw'abari bari muri ubwo bwato ku mvo z'umutekano wabo. Yamara umushikiranganji wa Slovenia ajeje imigenderanire n'amakungu ejo yatangaje ko umwe mu banyagihugu babo ari mu banyurujwe. Ukunyuruza abantu vyama vyabaye muri Nigeria na cane cane mu kigwa ca Guinea aho ubwo bwato bw'abasuwisi bwaterewe nko mu gice ca mbere c'umwaka wa 2018 hanyuruje ubwato incuro 16 bwose muri iryo zinga rya Guinea nk'uko bishikirizwa n'ikigo mpuzamakungu kijeje gutwara abantu n'ibintu kw'isi. Ibitigiri vyabishwe muri leta zunze ubumwe za Amerika vyaragabanutse mu mwaka uheze nyuma yo kwiyongera imyaka ibiri yikurikiranya. Ivyo vyashikirijwe n'ibiro bijejwe amatohoza y'igihugu FBI ejo kuwa mbere mu bisagara binini bibamwo abanyagihugu barenga umuriyoni. Niho ubwicanyi bwagabanutse gushika ku bice 8%. Umushikiranganji w'ubutungane Jeff Sessions yashikirije leta ya Trump ariyo yiyitirira iryo gabanuka. Yavuze ko leta ya Trump ariyo yiyitirira iryo gabanuka ry'ubwicanyi mu kuvuga ko leta ya Obama itashoboye igikorwa cyo gukinga ubuzima bw'abanyagihugu. Radio ya Amerika isamiye na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukanyumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45 31 na 41 ku mugoroba ni kuri metero 19 na metero 22. Ahandi mushobora kumva ijwi rya Amerika ni kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com Facebook ni VOA radio yacu. Kino kiganiro iwanyu mu ntara murashobora kucumva ikibiriraho mugiye kuri uwo murongo nari mpije kubabwira wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com
iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu
nongere ndabahe ikaze icibutso cyo nyabwoko bivuga ko ryakorewe abahutu mu mwaka w'1972 kiriko kiruba kwa mu ntara ya Gitega mu gihugu cyo Burundi gisa n'igicanishamwo abari mu ishamwe ry'abahutu babacika cumi bo mu mwaka w'1972 hari umurwi hari imirwi ibiri yose yitirira ico cibutso umurwi umwe wose ukawufise ubuserukizi imbere y'amategeko ku izina rimwe n'ibimenyetso bimwe ico cibutso kiri neza na neza ahitwa Kunyambeho ni muri commune Giheta y'intara ya Gitega hagati mu Burundi aho Kunyambeho haravugwa ko hoba hari ibinogo rusangi indwi byo bavyahambwemwo abahutu barenga ibihumbi bibiri menyesha makuru y'ijuru ry'Amerika Igitega Fidel Antoine Nsabimana atugire kumuriri wino nkuru
Cyo kibanza kiriko kirubakwamwo icibutso cyo nyabwoho ryakorewe abahutu mu mwaka w'1972 cyatangiye gutegurwa mu mpera z'ukwezi kwa kane mwaka cyo kibanza gise na umengo carateye amatati hagati y'abagize ishyirahamwe yurukiyemo abahutu babacika cumi mu mwaka w'1972 ku itariki 29 z'ukwa kane hajeho mu ishyirahamwe ry'abacika cumi baserukiwe na Francisco Gisaven Sabimana avuga ko ari baserukira iryo shyirahamwe imbere y'amategeko mu Burundi uwo munsi bagiye bashize urugo rw'amashugwe Francisco Gisaveri Sabimana arashikiriza ijambo ry'uwo munsi
igihe ibyo bintu biba nta muntu yigeze avuga ntihagira abazuba benshi ngo bari abahutu bari kubarica abantu mu rumuri cyangwa mu nyanzara iradiyo bita Voix de la Révolution icyo gihe yaravuze iti ku mugoroba w'itariki 29 yuko ngo harakagwe kaba mayi murere kambutse ikiyaga gatera urundi murumva yuko aba mayi murere abasaba umva bari abanyamahanga ibyo byose byari ikinyuma kugira abaronke ingene bahonya ubwo bundi bwoko
Francisco Isaveri yaciye agabisha uwundi mugwi wose woyirahira ukaza kugira ico koze kuri ico kibanza asaba nyagirwa mu micungararo kutemera uwo wese yohegera bukiye bwa itariki 30 uwundi mugwi nawo nyene uvuga ko ari uw'abahutu babacika cumi bo mu mwaka w'1972 baraje barashikiriza ijambo barashira ku rugori rw'amashugwe kuri ico kibanza nyene atacamira Intamira Deogracias yararanguye uwo mugwi ugira kabiri yarabwiye ijwi rya Amerika igituma ari kutumvika na hagati y'ishyirahamwe ry'abacika cumi mu mwaka w'1972
iyo collectif yavutse en 2015 bagenda a New York bajanye de document ntibyakunda hanyuma 2015 baca baza ngaho i Burundi aho hose narimwo nari muri komite kuko iyo collectif international yari isanzwe ifise umuntu ayiserukira ngaho i Burundi yitwa François Xavier Nsabimana arahava havamwo ingorane ingorane nyene wenyene yateye kuko yahavuye ayitirira umuntu agwitanira ikintu wamuhaye uri umukozi wiwe hanyuma rero agatatwara byose amasatu yiyitirira izina rimwe n'amajambo bakoresha namwe nitwe twayatoye
Intamira Deogracias avuga ko ico cibutso kidafite intumbero yo gucanishamo abarundi
kwagirizanya na kamaro birimwo twebwe turafise abaganwa babuze bari kumwe muna twebwe turafise abatutsi batari bake no gutanga kuko niba warabutse warabusenye none kutari mugaruka nta kamaro ko gushyira kuri urwo ronde ibintu none icyo dushaka twebwe dushaka ko abantu batabura akamenya ubwenge tandukanye ibintu bamenye ko kubaho ubwiza kubanaho n'abandi nta wibana bibaho
Francisco Gisaveri Sabimana nawe nyine avuga ko ari waserukira abacika cumi twamurondeye kugira ngo agire icyo avuga kuri ivyo yagirizwa ntitwashoboye kumuronga umwe mu bafatanije uburongozi ku rwego rukuru rw'igihugu avuga ko uwo mugwi urongowe na Intamira Deogracias utazwi barindire ko ubutungane bubatatura icyo cibutso kiri ku Nyambeho komine Giheta intara ya Gitega ku kilometero kimwe n'inusu uvuye ku hinguriro ry'ibinyobwa Brarudi ishami rikorera mu ntara ya Gitega uko biboneka kiriko cubakwa ku buryo butangwa n'umugwi urongowe na Intamira Deogracias kubavuga ko kugira ngo ubwicanyi bwitwe iho nyabwoko bitegerezwa kwemezwa n'ishyirahamwe impuzamakungoni umushingwamanza Yohani Muvagira ati
Nyambeho hariho ama imicurire cyo bita mu Gifaransa Force Commune ibyo ndusha kubiharira cyo gusanga abantu barenga ibihumbi bibiri bahambwa hano hamwe muvuge ngo iyo nabwo ko ntibyabaye
ishyirahamwe ry'abahutu babacika cumi bo mu mwaka w'1972 bavuga ko ico kibanza cyo ku Nyambeho kirimo ibinogo rusangi indwi bihambwemo abarenga ibihumbi bibiri Igitega Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi ry'Amerika
Fidel Antoine Nsabimana arakeneye tuve ngaho Igitega duce dukubitira mu ntara ya Kayanza abanyagihugu muri karti ya Mukoro ni mu gisagara ca Kayanza nyene bamaze indwi zibiri ata matara bafise abahagirira ingorane ni abakora ubuzi bukenera umuyaga nkuba ibindi na mugenzi wacu Fidelite Shatsi
indwi zirenga zibiri ziraheze atamurega nkuba urangwa mu kariti ya mukoro nkuko abahaba babitwiganiye byatewe n'icuma kijeje kukwiragiza umurega nkuba abanyagihugu cyapfuye
murega nkuba rusanzwe uhari mu kariti ariko harabaye ikibazo gitoya harashinzwe zibiri transifo icuma gitanga umurega nkuba mu karere ko ngaha duherereye cyaragize ikibazo ari mu ijoro kirashya bagerageje kurabagwa ko ari umuntu yoba aragituriye sinzi
twe twarajyanye twasanze mu gitondo itransifo yarayihiye ariko abahasetse ubwa mbere mu gitondo basanze hariho umunyota w'ibihunda by'ibisigarira bitahiye n'ibimatramate
ukubura kuri umunyaga nkuba kubazingamitse ibikorwa bya bamwe bamwe nta twovuga nk'abakora umwuga wo gushona impuzu basigaye batayari imwe n'inkoko mu gihe barabata batevye
n'iyo minsi byarashoboka tukaronka akazi hama tugakora kugira nka sayina y'ijoro bivanye n'uko habona ariko ubu rero ubu bimeze nabi cyane turakora hageze sizeri ntihaba hakibona umuntu abone mu rusinge hama mukaba burije tukaca dutaha
kora dutaha saa tatu cyangwa saa yine z'ijoro mugabo ubu sizeri zigeze duca dutaha akazi turashobora kuba karekare tukabura uko tubananya gukora kubera ayo matara yacitse urumva turategera ikibazo rero n'abakiriya ariko amatwashwanye kubera Rande butwara kwa tanda ntikikunze.
Abandi bahombera ni bakimyozi. Bamwe muri bakuguma bicaye bashe bingunganya barondera imoteri baho muyaga nkuba ariko abamwe n'abamobwa bose baraganya.
Muyaga nkuba ntawo cyanikora ku bintu bikoresha nk'imoteri itaraje sharazinze.
Nemo kwashito changa kinyo.
Bara no kuntu umuntu aba yakoze va ni stamba natangure gukora. So intango yo mu gatondo nkaguma nkora. Shobora gusanga ndakoze mu control n'icyo nka 200.
Ucya kuraye amafaranga yandi bawongeyemo.
Sada tuvugana n'abakiriya buke buke tukabwira bakaza shako make make nabo nyene babayibona yuko nyene ibintu zagoranye
n'ikaro nkuru uri kuramwa wari kumweranga yaza kuba amatara yari ariho ubu mweranga yako amatara yahaje
aba no mweranga mahera amajana 5 ariko urabumira ashobora kushira ko mahera make umuntu nwa yashobora kushira kandi 5 nyene
ne muje kwimosha ariko abantu biko muri mosha ari moteri bashyira mitoro izana umurega nkuba maze igiciro gaza cyongera mu byakira gutse
Hama yari katudugije gukiyo nako ni ibintu bitujyohera cyatugira tutanezerewe kubera usanga byaduze nako yatakundi tuzakira uko nyine cyo twasaba nacyo twasaba yuko botunyaho kwiza amatara akenewe ko iyo atamatara ahari amagativite menshi arahagarara
hagataho abanyagihugu basanzwe bemeza aho kubaho mu kizime bituma ubusuma bwiyongera uyu mukenyezi ari mu amaze kwibwa
ubu muri iki gihe abasuma kandi baraba benshi kubera bikika mu kiza cyuko haba hari umwijima hatabona mu rupangi wacu nyine baratwibye kubera uko kuntu baba hatabona nkaje ubwanje nkubaraheruka kugaruka mu gikoni bubaye isafari gira kabiri barigeze kuza bariba mu gikoni batwara inkoko zose zari zihari n'ubu kandi barongeye kugaruka hari isafuriya yari irayeyo bongera barayitwara dusaba vrema ko bo turabira bakadukurikiranira bakayidukorera kugira dushobore kuronka ayo matara
umukuru w'igisagara cya Kayanza Kayobera Jeremy yatwishuye ko uyu mwitwariko w'abanyagihugu utakira ikibazo kuko ishyirahamwe rigizwe n'ijije umuyaga nkuba n'amazi mu Burundi yamaze gutangura gukora icyo cyuma cyapfuye akavuga ko ibyo bikorwa byatanguye kuva ku munsi wa gatandatu ku mugabo mukuru ya Kayanza Fidelite Ishatse ijwi rya Amerika
Ejo gya Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda kanika kanya kaho tubabwira ivyerekeye ubuzima butandukanye bw'abanyedi naho bagaruka kubazo bitandukanye dusanga mu kibano reka duhikaze mugenzi wacu Bujumbura Diane Ndonse atwakira abatumire amatubwire ibyo bagiye kuyagako
Reka twakire abatumire bo muri kino kiganiro Pasteur Nahimana Dieudonné murongoye isengero Oasis Christian Center yo mu gisagara cha Bujumbura ariko muzwi cyane kwishira hamwe New Generation rifasha ugwaruka mu iterambere mu bikorwa bijanye n'iterambere turabaramukije namwe bwe Imam Bukuru Eli Hafan murongoye urunani rw'imboneza zo mu buraruko bw'igihugu cy'u Burundi rishigikira abanyagihugu iterambere namwe bwe turabaramukije
amahoro cyane
turamukije namwe bwe Pierre Claver ndumwami murongoye ishira hamwe BBN rishigikira abantu bifuza kwikorera twabo namwe gutaramukije
yego ndaramukije nanje
yego ndaramukije namwe bwe mwese mutwumviriza ku ijwi rya Amerika aho tuza kuvuga kubijanye n'ingene ugwaruka ruhurike mu masengero atandukanye rukwiye guhangana n'ikena ry'ubuzi imam wakuru Eli Rafan
ego mita
ego murugo runani guanyu mushigikira ugwaruka gute ruri mu idini ryanyu rya Islam mushigikira gute kugira ngo rushobe guhangana n'icyo kibazo kijanye n'ikenagubutse
muri make twashaka nyako menyesha makuru tumenyeshe ko gukena kubuzi ngaha mu Burundi mbere no kwisi yose ni havuga ati ni nk'ikibombe wanashaka kimirije guturika mu gihe hamwe atacu bagikozwe mu dini ryacu rya Islam cyo kibazo twagifashe nkankama na cyane cyane tubanza kwibutsa ko nkuko intumwa y'Imana bitwigishije avuga ati mu bintu muzotegereza kuzura sa Imana uzuratinya misi yose uzotinye cyane ubusaza bukabije canke utinye kugwara ingwara zikomeye cyane icanyuma hereje ko yavuze ati nimuze mutimuze mutinye cyane ubukene bukabije cyane ico rero tugifatiye ko ugwaruka rwacu rw'abayisilamu turabahimiriza gukora mbere wanashaka umashyira hamwe atandukanye nkiriji wacu dusanzwe twarashinze twarashyizeho ingamba twarashyizeho intumbero nyamukuru yo kubigisha cyane ibyo kwihangira ubuze bijya basanzwe bita entrepreneuria no mugambi twamaze gushira imbere cyane
ego meho pasteur Dieudonné Nahimana mwebwe namwe ibyo amusanzwe mfisishira hamwe nyene rifasha ugwaruka muri bene ivyo bikogwa
bwambereho nuko kijanye no gukora no kurondera ubuzi mu muco w'abakristo cyane cyane muri bino bihugu byacu aho abantu benshi ari abakristo habayeho bamwe bakuze bigishwa canke batahura nabi ivi jambo ry'Imana bakasanga mu buzima bwabo bw'umwaruko barindiriye Imana izo bakorera Imana izo baha ngereza Imana izo bafasha bamwe bagahagarara ku bisomwa bimwe bimwe byo mu jambo ry'Imana usanga vyerekana yuko Imana ikunda umuntu w'umukene gusumba uko ikunda umutunzi ugasanga ivyo yaramaze kuja mu mico y'abantu ugasanga ari abantu hakuja kurondera akazi hakugerageza gukora baja mu byumba byo gusengeramwo bagapfukama bagasaba Imana ngo batabazi iki canke kiriya ariko rero je aho ngeza muzo natahuye nasome mu jambo ry'Imana nuko haba uko abaye gutahura nabi kuko jambo ry'Imana ravuga neza ngo udakora ntakarye n'andi majambo muri bimwe jambo ry'Imana ryigisha nuko umuntu akoresha ubwenge n'amaboko n'ingabirano zose Imana yamuhaye kugira ngo ashobore kwiteza imbere rero ico twa tutageza gukora nuko ubwa mbere ho haba gusubira gusobanura neza ijambo ry'Imana rivuga ku bijyanye no gukunda gukora ubwa kabiri nuko twemera neza ko nk'abantu b'abakristo bafite amahirwe menshi yo gushobora kumenya ingene bashobora kugira imigambi yo kwiteza imbere kandi bahagaze ku ijambo ry'Imana rivuga batarenze kuja kure yaryo rero icyo gituma natwe nkuko mugenzi wanje bivuze turahimiriza ugwaruka cyane cyane kureba ingene gukwitangurira imigambi yo kwiteza imbere no gushigikira n'andi mashyirahamwe atandukanye asanzwe abikora hanyuma kandi niyo umuntu agize ikibazo cyo kuba batafise akazi tugafashanya ingere tumufasha gukarondera naho bakumura atarinze gutangura umugambi wiwe
murabona ko ari ingorane ikomeye mu gwaruka iyo gusenga kandi bakitaho no kurondera ubwo buzi
yego ni ikintu gikomeye cyane kuko Burundi abantu bashaka kuvuga ko ari Burundi ari igihugu gikenye ariko nko mu shami ryacu rya New Generation nitwemera ko ari igihugu gikenye ni igihugu gitunze ariko kirimo abantu bakenye no kuvuga rero ngo ikibazo gihagaze cyuko abantu badakoresha ubutunzi Imana yaduhaye ngo abuteze imbere maze nabashobora gutera imbere rero nta kuntu umuntu ashobora kwibaza ko ashobora gutera imbere arindiriye iby'Imana izomuha gusumba guteza imbere iby'Imana yamuhaye rero twigisha cyane cyane ugwaruka ingene bashobora gufata ubutunzi mu by'Imana yaduhaye bwa ubwenge byaba ibyo Imana yashyize mu butaka bw'u Burundi yaba ibyo umuntu ashobora gukora mu kurima kimbura hanyuma bakigira ashobora kubikora muri ubwo buryo ariko kandi si amajambo gusa twese turabaha akarorero nka Jack Landry wanje ndi umuntu arima cyane ntazi icyo bimaze ndabona ingaruka nziza yo kubiba ukimbura kandi ni itegeko ryo mu ijambo ry'Imana natahuye ndiko ndiga ku ijambo ry'Imana rero tugeza guhimiza cyane cyane kuguruka amaso kubona yuko gukora ari kimwe mu bintu duhamagariye gukora n'Imana ibidusaba kandi aribwo buryo bwiza bwuteza imbere utunze Imana yaduhaye
ego Pia Clavendo umwami mwebwe mu kigo cyanyu mu kigo murongoye BBN mushigikirwa gwaruka mu byumviro byago byo kwiteza imbere murabona babitura nkuko bikwiye muravye nk'igiti giri cy'ugwaruka rukeneye akazi
bisaba uburyo ubwo buryo rero kenshi ntago bafite numva rero ko twe dutanga inyigisho dutanga tukagushigikira tukakuba hafi ariko bisaba abakozi bisaba uburyo dufate ngugiye kwigisha ahantu ingodi cyangwa ibubanza ufata abantu 20 ukabashyira mu ishuri bikenera ubigisha bikanije kibanza yigiramo bikenera ko afungura bikenera yuko aviyo iyo yamye agasubirayo ubwo buryo rero igihe atawufise biragora ariko rero tugira imana hari amashira hamwe y'impuzo makungu atanga ubwo buryo ariko nibatanga ubukenewe hose usanga ama promise nka 2 mu gihugu cyangwa 3 ubwiza imana naho ama promise ana 22 cyangwa 3 ugasanga rero saba gusubaruka gose dushaje kuza kubera iki ngo buryo ni buke kugurumva niyaje inyigisho rero yazironse atakenera agatahe kugira tangure namwe bwa buryo kandi urumva rero ikibazo no kwishura magira nti oya nti batwitere ko bikwiye mugabo bazifuza
iwanyu mu ntara
Tuyagire mwisanzuye twitwa rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ego tuno tuvuga ugaruka ruhurikiye mu masengera atandukanye muvuga muti niyo rero yarakwiye kubashigikira ni ngombwa habe igishira hamwe libashigikira canke ayo masengero
amashengero ntabwo genda nyine pise kugira ngo acarondere buryo ahandi nkubwo natwe tubikora rero inyigisho ni nziza mugara usanga n'inyigisho ku ubu kumashengera mwamwe simvuze ngo ni yose batanga inyigisho zitajanye by'ukuri nuko ugaruka rukiye kwifata ugasanga babavuga ngo nimuze mwigo murasenga muraye murasenga imana izobaha ibyo mwifuza ngo nta ubizi ugasanga rero nyagwaruka rugiye muri ivyo ngo bagiye ko ahubwo bukuruma ku mpuzu bagakora yego bagasenga nkuko umukuru yabivuze dusenge dukora dukore dusenga cyo navuga nti ndukore bwa mbere ho hanyuma nkano gusenga kumego ni mwe muyinga kandi iminsi yose ufite ku munzani umugabombona umengo jyawe ku munzani munini woba wo gukora
yego mama avuze ati burya iminsi yo gusenga ni myinshi kuruta iyo gukora kandi mwebwe muhamagara abantu gusenga gatanu ku munsi mbega none abo bantu namwe murongoye murabahamagara gukora amasaha 8 nk'uko byari bitegekanijwe
nk'umuyisilamu yo kwitwaza ati yabuze umwanya wo gukora kubera gusenga wongera ngo sinzi iyo zoba yigiye iryo dini ryiwe sinzi na zoba yabikuye haba mu gitondo urengeje iminota myinshi ni 5 sinzi ko iminota 5 ihava ituma utaza gukora saa 6 yindi minota 5 saa 9 yindi minota 5 hanyuma saa 12 yindi minota 5 hanyuma saa 1 n'igice yindi minota 5 sinumva rero yose hamwe tuyiteranije ni iminota 25 ku munsi iyo minota 25 ku munsi ikuyemwo ukaca uvuga ati ngo kurumva kubera nama gusenga sinzokora uwo muntu sinzi iyo zoba yabikuye ico rero musanzwe nico banashaka abantu bakwiye kuzaba fatirako nkuko pasteli yabivuze bamenye uko bategeza gutumbereza inyigisho zabo eje cyane cyane zidini kubera yo imamu avuze canke pasteli akavuga bajya abantu tuba twahamagaye mu masengero canke bajya abantu bari mu musigiti ukacumubwira ibinyuranye nuko byategereza kugenda avuga ati kubera avuze pasteli usanga ari imana yabivuze kandi nkumbure ya pasteli nawe akabasaba yihenze canke imamu akaba yabitumbereje kutariko
mwebwe mwavuze uko mubafasha kugira ngo bashe kwishingira ubwo buzi mbega mubafasha buciye mu nzira iyihe mubafasha gute hari abo muvuga muti aba baramaze gushika nga
turafise programme yo kubigisha entrepreneuria hari hugwaruka dufasha hanyuma ubu mu ntambuko yindi tugiye gutangura mu kwezi kw'icumi dufise umugambi wo kwigisha ugwaruka rw'abigeme abamaze amashuri n'abataboroso bansa bwo koza kwishure bashika amajana 7 mu Burundi bwose hanyuma mwabo nkuko umuntu agenda aradodora hijya no hino ngaro nk'uburyo nti bwakwiye koronka hose and tuzosha turosa uburyo bwo gutanguza imigambi mito mito aba kobwa ibashikijana bo mu ntara ya Gitega gusa bazoba bahurukiye mashira hamwe 5 twamaze gushira ego
Pasteur Dieudonné mu Burundi amasengero ni menshi cyane aharugwa mu majana 5 hafi amajana 6 muri abo harimo gwaruka rukiri ruto ruriko rurashinga amasengero rugenda ruravuga neza yuko hari ubuvugishwa bwinshi yuko ibintu giye kumera neza mu gihugu mbiga uko bavuga niko bafise n'imigambi itomo ingene bazobishikako nuko mutabarongoye bose
umva biratandukanye vana naho ningere burongozi bumeze ariko murandire umwe nuko turatangwe gufata n'umwanya wo kuganira na bamwe muri abo kugira ngo tube kuvugana kuri kuko hari bivugishwa bitari byo usanga bihagaze ku vyifuzo gusa ugasanga ni ndoto gusa mu gataba bifadika biriho nibaza ko kenshi abantu rikoresha rimwe rimwe kugira ngo banezereze abantu hanyuma rimwe rimwe banabakure ko n'inyungu ugasanga bariko bababwira ibintu kugira ngo munyumaze ko basubira kubabwira bati nimuduhe ibi canke biri ariko bitari kugira ngo bibubake mu buzima bwa bwa misi yose. Je nubwo nagomba guca ngira koko numvise uyu muri BBN gibemi bakwe turi muri bamwe gutanguza BBN bari barimo ariko numengo nona batera n'intege turatubona amashira hamwe yandi adana by'abadandaza ibintu bitandukanye canke igishimo bitandukanye bazakigiranya abakozi b'Imana bakahamagara hijya no hino akabwira ati ni gute twashobora kubasigurira ingere mu twugurira umuryango tuze gukorera ibintu byacu aho mu mashengero iwanyu n'isingere bice binzamo ariko bavuga mu BN ngavuga nti nk'ubu nonezerwa numvise avuze ati mushaka kumpa iminota mike nkaza kasigurira ugwaruka rwo mu mashengero iwanyu ingene bashobora kuza kwiga inyigisho z'iwacu kandi ntivyo nukwanka nuko usanga nishenga bishobora guterera kavuga ati turafasha abantu bangahe reka tubarihire inyigisho zitandukanye nk'izi kuko mwe ndimo mushengere batwashize ikintu cyumva ngo tashizeho uburyo bwo gukankuraja ibintu byo kwita bya innovation gutangura ikintu gishasha kuburyo uzoza ni ikintu tutamenyereye hariho igitigi cy'amafaranga twashizeho kugira ngo tumutere intege kwe bitangurira aho nyine mwishengero rero navuga nti nk'ubu nka za BBN ndashobora bati reka shireho ibiciro bitaremere hanyuma duhamagare abakozi b'Imana b'amashenga atandukanye abayisilamu n'abakristo n'abandi akavuga ati okay twego turashaka kubaheza inyigisho z'ingere muratangura ishirahamwe ngaya amafaranga bitwara nta kuntu muduha karyo kugira ngo kumbure mushaka kuja hamwe mugashigikirana hanyuma mukaturiha hanyuma abajene mufise babiri batatu bane batanu bakaza akabyiga uzotanga rusanze ariho umubasa atarazi ko biba havuga ati jewe amavubumba amajana ngahe ndabishinzemo kugira ngo aba batagira akazi ashobora gutangura ico bagira ico batangiye gukora nibaza ko ari ibintu byo guhimiriza abantu gutangura gukora kandi tuvyiyumvire ko twese kuko ibyo kuvuga ngo Burundi buzotera imbere kuko twavuze mu gitondo dusanga bwateye nikunda iyo mana twizera turazi ko imana nubwo bwa Israel batwira abajana mu gihe cy'isezerano yarabahaye mana igihe kana kandi umuntu umwe birahagara ndavuga ati mutuza kujya ku vyamo vyo mu gihugu mutuza gukora mugashika ko mukoresha amaboko yanyu rero icivyo cyose twadufise ku Burundi ni byiza kuvyifuza tukabisengera ariko izo ca mu gukora
yego
urakoze ngiyano gushaka kuri cyari ko ravuga kambandanya gatoyi urabona amashengero ashika hanini ni menshi ugambireho kana hawa ni make ya kwigiye gucose nta muntu umwe urabona bose na radio buho radio Maria n'izindi ugasanga rero yuciye kwishengero message ushaka gutanga irashika kure cyane wivuzwe na imam cyangwa pastor barayumva kurusha ivuzwe na Claveri wo muri BBN rero dukoranye bakavuga message yumvikana atari ya yindi ejo bundi narahuye n'umuntu Diane ndamugiye nti Imana irafashwa atoya Imana nifashwa ndatangara ngo ya Imana nifashwa ni kuregisha tirashobora gukiza nayo atanaki wakoze waryamye ndakuvana ngari kaguha
asangare
ego bakubwiye gucyo rero numva yuko wewe naho uvuga gutundi n'ukore hanyuma Imana ifashe wifashije ndeba kwemerera ubwo umva wowe aramaze kuvyumva waravyumva ako si bose bavyumva harafise message batanga yindi bavuga bati igyamire Imana ntifashwa tugize Imana abenshi ko bashika kure bakimba kumba message bavuga bati Burundi ntuzotera imbere gucyo atagikozwe kubona abandi nabo kwagwaruka rufite ingufu ngo nabwo ndubarigwe kwanza ruvyumve hama birushire mu ngiro
yego pastor Dieu nasavye ati ni mugira ingufu mu gukorana n'aba barongoye amasengero
yego
ngira muri bemere
urabyumvise
yego reka tubashimire ku ntererano zanyu pastor Dieu donné nibutse ko murongoye isengero Oasis Christian Center mu gisagara cha Bujumbura mukamuna rongoye cyane cyane ari nabyo shyamwe muzwi ko cyane new generation ifasha ugaruka mu kwiteza imbere turabakengurukiye ku nterano yanyu
akoze kudutumira
namwebwe Imam Eli Rafan murongoye runani gw'imboneza zo mu buraruko bw'igihugu cy'u Burundi rishigikira abanyagihugu mu iterambere namwebwe turabakengurukiye
murakoze cyane nyako wahumenyesha makuru
nibutse ko twari kumwe na Pierre Claver Ndumwami arongoye ishyirahamwe BBN arishigikira abifuza kwikorera utwabo namwebwe turabakengurukiye
mutagutuye
ego nibutse mwebwe mwese mwariko muratwumviriza ku cyo cy'America ko twariko turavuga kubijyanye no guhangana n'ikena cy'ubuzi kugwaruka ruhurikiye mu masengero atandukanye Diane Ndose mwari kumwe kuri micro ndabakengurukiye
Ekana twebwe Diane ndonse tugukengurukire kuri ako kanya n'abatumire mwari kumwe kukiyago mwasangiye abakunzi b'ijwi rya Amerika bashobora gusura kumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu ukoma abandi dukengurukiye ni mu mariko muratwumva muherere mu icungararo ine yisi yakoze Macbeth ya Bero yegeranije amajwi hamwe na ingenieur Nashon yamufashije muhinga bw'ivyuma nanje Diane nahaze twari kumwe tuzongere ejo nkaho twahereye muranigwe mu banyu no mu vyanyu saa 10 nimuze gusiba ikiganiro muri isanga saa 10 na 2 amakuru avugwa mu Burundi no mu Rwanda isaha imwe n'iminota 30 amakuru avugwa ku isi ariko turaza kwibanda kuyavugwa muri Afrika muranigwe manyi no mu vyanyu.